radio ijwi ry'America ivugira Washington DC mu kirundi n'ikinyarwanda. Nje kubasuhuza na Venuste Nshimiyimana mu Rwanda mutwumvira kuri FM 93 n'ibice bitatu i Karongi na FM 104 n'ibice bitatu i Kigali, naho mu Burundi turi ku mirongo migufi ya shortwave kuri metero 1922. Dore ingingo nkuru twabateguriye. Mu Burundi abafite amasambu yegereye ibiro by'umukuru w'igihugu bamaze imyaka 8 bategereje guhabwa ingurane.
Ahubwo mbere twosaba yuko na leta yasubira ikicara ikiyumvira nanjye amafaranga y'umuzibukiro yategekanije kayongeraho kugira ngo abazimugwa ngaha bashobore kuronka iyo bazoja.
Amos Ndacyayisaba ufite isambu mu Gasenyi, ubutegetsi bwa Somalia bukomeje gukumira ingabo z'igihugu gituranye cya Ethiopia mu butumwa bwo kubungabunga amahoro. Ikaze mu makuru y'iwanyu mu ntara. Kwele kumakuru wa vugwa njano hino kuisi ndo kunge na Diane nini na hazwe.
President wa Amerika Joe Biden kwa gata tuino ndwitu tanguye azo kwa kia Donald Trump ya huzali President wa Amerika akawahiru tsebusi nda matoro. Hilo zia President Biden White House zia tangajona makuru bivuga ko uguhura kwa Biden na Trump alina amge ya mbele iganisha kuguhana anugutege tzwitre mahoro huko Biden ya VMA. Umuhanuzi mkuru mvzio muteka no hilo zia President wa Amerika Jake Sullivan mukigani roo ya gilangi na televizyon ya Amerika CBS News yavuze ko Biden na Trump bazogirana ibiganiro ku bibazo nyamukuru bihanze Amerika ku rwego rw'igihugu na politike mpuzamakungu. Sullivan yavuze ko Biden azoronka akaryo ko gusigurira Trump ku buryo burambuye ibibazo bihanze Uburaya, Aziya n'uburengero bwo hagati y'isi. Kuga Sullivan, President Joe Biden atekanya no kuzosaba Donald Trump kutazotererana Ukraine mu ntambara irimo n'Uburusiya niyashaka ku butegetsi akazobandanya ayishigikira. Ibiro ya President wa Amerika bikavuga ko Joe Biden ari we yatumiye Trump uyigeze gutwara Amerika azurahira nka President wa Amerika agira 47 itariki ya 20 ukwezi kwa mbere ku mwaka uza 2025 ni nyuma y'amatora yatsinzemo Vice President Kamala Harris. Hagataho Nancy Pelosi yigeze kuba umukuru w'inamashinga amateka ya Amerika avuga ko President Joe Biden ari we yatumye Kamala atsindwa mu matora Donald Trump aheruka kwegukanamo intsinzi. Mu kiganiro yagiranye n'ikinyamakuru The New York Times, Madame Pelosi yavuze ko Kamala yarafise amahirwe gutsinda iyo President Biden aja gutangaza hakiri kare ko aretse kuyamamaza. Pelosi yavuze kandi ko umugambwe wa Democrat wari witeguye gutanga uzobaserukira amatora ariko President Biden abiburizamwo kubera ko inyuma y'isaha imwe akimara gutangaza ko atazokwitoza yaciye avuga ko ashigikiye Kamala Harris. Ijwi ry'Amerika makuru yacu tuyabandanirize ku mugabane wa Afrika. Abasirikare benshi ba Chad baraguye mu gutana mu mitwe kw'abahuje n'intagondo z'abajihadisti bo mu rwego rwa Boko Haram. Abicishije ku rubuga rwe rwa Facebook, President wa Chad Mahamat Idriss Deby Itno yojeje imiryango yabuze agira ati: "Ndahujeje imiryango y'abamaratiri baguye ku rugamba barwanira igihugu cyabo kandi nifurije abakomeretse imisuhuko no gukira byihuse." President Mahamat Idriss Deby Itno ntiyigeze avuga uko abaguye ku rugamba bangana na n'amakuru arambuye yaho baguye na ryari uku gutana mu mitwe kwabaye yatanze. Yavuze gusa ko abaguye ku rugamba ari benshi, yongera yumvikanisha ko n'abakomeretse ari benshi cyane ariko ntiyigeze atanga ibitigiri byabo. Icyo bikoze igisirikare cya Chad kimaze indwi zibiri kiri mu bikorwa byo guhangana n'abarwanyi ba Boko Haram ni mu bifatwa nko kwihora ku gitero izo ntagondwa za Boko Haram zagaje kuri imwe mu makambi y'abasirikare ba Chad mu kwezi kwa cumi kigahita n'abasirikare bagera kuri 40. Ibiro bikuru bya gisirikare muri Chad bivuga ko ugutana mu mitwe kw'ingabo za Chad n'abarwanyi ba Boko Haram kwa mbere kwabaye ku munsi wa kane w'indwi twarayi dusozereye. Ivyo biro vyemeye kuzotanga ibitigiri vy'abamaze kurwa muri uko gutwana mu mitwe, vyemeza ko kukibandanya bivuga ko hari abarwanyi benshi bamaze kuhasiga ubuzima. Mu ntambara ya Israel na Hezbollah naho ibitero Israel yagavye ejo kwa Mungu ku butaka bwa Libani vyahitanye abantu 20 barimo abana batatu. Ubushikirangaji bw'amagara abantu muri Libani bwatangaje no makuru bwemeza ko ico gitero ca Israel cahitanye kandi abajeje gutabara wo mu rwa Hezbollah batatu congera gikomerekeramo abantu batandatu. Ni gitero Israel yagavye mu gisagara ca Almat kiri mu buraruko bw'umurwa mukuru wa Libani Beirut. Ico gisagara kiguriyemo abakirisu. Ni gisagara kitari mu bisagara Israel ikunze kugabamo ibitero muri Libani. Ubushikirangaji bw'amagara abantu muri Libani bukavuga ko igitero cejo kwa Mungu kije cyongera kukindi Israel yagaje kwa gatandatu kiratana abantu 20 mu buseruko bwa Libani n'ikindi cyahitanye 13 mu buraruko bw'ico gihugu. Israel yagwije ibitero muri Libani kuvigenekerezo rya 23 z'ukwezi kwa 9 uno mwaka mu ntumbero yo guhiga bukware abarwanyi umurwi wa Hezbollah bari muri ico gihugu. Kuva ico gihe ibiharu bitangwa na Libani cyerekana ko barenga 3,330 bamaze kurwa muri ivyo bitero.
Urakoze Diane nini ndahazibuye aya makuru mushobora kwiva mu cyo kuvuga rwa internet kuri waishatu akadomo radio ya tube wa akadomo com na ku mbuga za Facebook, YouTube na Instagram adresi yacu ni vewe wa radio yacu. Ubutegetsi bwa Somalia bukomeje gukumira ingabo z'igihugu gituranye cya Ethiopia mu butumwa bwo kubungabunga amahoro, ni mu gihe ibihugu byombi ubu birebana ayingwe biturutse ku masezerano Ethiopia iheruka kugirana na Somaliland, intara ya Somalia ifata ku butaka bwayo.
Umutegetsi mukuru muri leta ya Somalia kuri wa gatandatu yashimangiye ko Ethiopia itari mu bihugu bizohereza ingabo mu butumwa bushya bw'amahoro bw'umuryango bwa Afrika buzatangira mu kwa mbere k'umwaka utaha. Minisitiri Abdul Kadir Mohamed Nur utegeka Ministeri y'Ingabo ya Somalia mu kiganiro yahaye televiziyo ya leta yagize ati navuga ko Ethiopia aricyo gihugu rukumbi kugeza ubutuzi ko kitazagira uruhare mu butumwa bushya bw'umuryango w'umwe bwa Afrika. Ibyo biraterwa n'uko icyo gihugu cyahungabanyije ubusugire n'ubumwe bwacu nk'igihugu. Subwa mbere Somalia yanga ko ingabo za Ethiopia ziza mu butumwa bw'amahoro ku butaka bwayo. Mu kwa munani k'uyu mwaka, Minisitiri w'Intebe wa Somalia Hamza Abdibar yavuze ko ingabo za Ethiopia zizaza mu butumwa bushya bw'ubumwe bwa Afrika bwiswe AUSSOM ari uko icyo gihugu kivanye mu masezerano y'imikoranire cyagiranye na Somaliland mu ntangiriro z'uyu mwaka. Leta ya Somalia ifata Somaliland intara irimo kuyihoraho nka kimwe mu bice byayo, ikabona ayo masezerano nk'igitero cyagabwe ku busugire n'ubutavogerwa bwayo nk'igihugu. Abasesenguzi bavuga ko Ethiopia yakomeje kwima amatwi ubusabe bwa Somalia bwo kuva muri ayo masezerano asa nashyira mu kati iki gihugu. Profeseri Sonkor Geir wahoze ari umuyobozi muri Minisiteri y'Ingabo yavuze ko Somalia ifite uburenganzira bwo guhitamo ibihugu biza muri ubwo butumwa n'ubwo kwanga ko ibindi biza. Uyu musesenguzi mu kiganiro yahaye Ijwi rya Amerika serivisi y'igisomali yagize ati Somalia ifite uburenganzira nk'igihugu bwo gukumira Ethiopia mu butumwa bwa AU buzaza bitewe n'uko ibona ibikorwa by'icyo gihugu birimo n'amasezerano cyagiranye na Somaliland nk'intambamyi ku gihugu. Mu kwezi gushize abategetsi ba Somalia, Eritrea na Misiri basinyanye amasezerano y'ubufatanye mu bya gisirikare abonwa nk'arwanya Ethiopia. Kandi leta ya Mogadishu yongereye umubano mu bya gisirikare na Misiri, igihugu kiri mu byatanze ingabo mu butumwa bushya bw'umuryango w'umwe bwa Afrika muri Somalia. Avuga kuri ubu butumwa bushya bwana Mohamed Nur yagize ati hari ibiganiro bigikomeje tuzabasangiza ibyavuyemo igihe nikigera. Ibyo byerekeranye n'ibihugu bishya bizazamo ndetse n'ibyari mu butumwa bucyuye igihe bitazagaruka muri ubu bushya. Ingabo z'umuryango w'umwe bwa Afurika ziba mu bihugu byinshi ziri muri Somalia kuva mu 2007. Mu myaka igera kuri 17, ubu butumwa bwo kubungabunga amahoro bwafashije Somalia kurwanya umutwe wa Al-Shabaab. Izi nyeshyamba zigendera ku mahame akarishye ya Kiyisilamu zashakaga guhirika ubutegetsi zigashyiraho leta igendera kuri bene ayo mahame. Icyiciro cya mbere cy'ubu butumwa bwo kubungabunga amahoro cyatangiye bwitwa ubutumwa bw'ubumwe bwa Afurika muri Somalia, AMISOM mu mpine. Mu kwa kane kwa 2022 bwaje guhindurirwa inyito bwitwa ubutumwa bw'inzibacyuho bw'ubumwe bwa Afurika muri Somalia, ATMIS mu mpine. Manda y'iki cyiciro cya kabiri irarangirana n'uyu mwaka. Ubu iki gihugu kirimo kwitegura kwakira icyiciro cya gatatu cy'ubu butumwa bw'amahoro biteganijwe ko kizatangirana n'itariki ya mbere y'ukwa mbere 2025. Ubu butumwa bwiswe ubutumwa bw'inyunganizi bw'umwe bwa Afurika muri Somalia, AUSSOM, byitezwe ko buzaba bugizwe n'abasirikare 12,000 bukazakorera muri iki gihugu kugeza mu mpera za 2028. Ni mu gihe raporo yo mu kwa munani k'uyu mwaka ya Roni igaragaza ko ubutumwa bwa ATMIS bwo bwari bugizwe n'ingabo 13,000. Intego y'ubu butumwa bw'amahoro yabo bwacyuye igihe n'ubugiye kuza ni ugufasha mu kubaka no gushyira inshingano zo gucunga umutekano mu maboko y'ingabo z'igihugu cya Somalia. Kugeza ubu Ethiopia yari ifite abasirikare 300,000 mu butumwa bw'amahoro bw'umuryango w'umwe bwa Afurika burimo gucyura igihe muri Somalia. Abandi basirikare b'icyo gihugu bari hagati y'5,700 bari mu turere twinshi twa Somalia kubw'amasezerano hagati y'ibihugu byombi. Mu bindi bihugu bifite ingabo mu butumwa bw'amahoro bw'uyu muryango muri Somalia harimo Burundi, Djibouti na Uganda.
Urakoze Temistocle Mutijima.
Iwanyu mu ntara.
Tuyagire mwisanzuye twijwi rya Amerika. Ni kuva kuwa mbere gushika kuwa gatanu, kuva izayinzwi gushikiza inzwi n'igice z'umutaga.
Iwanyu mu ntara, iwanyu mu ntara, iwanyu mu ntara.
Burundi abafite amasambu yegereye ibiro by'umukuru w'igihugu bamaze imyaka 8 bategereje guhabwa ingurane, barasaba leta kuyakongera iyo ngurane kubera ko agaciro k'amasambu yabo kiyongereye. Amazu ahari yatangiye gusenyuka kubera ko banyirayo batemerewe kuyasana. Inkuru ijwi ry'America bateguye yifashishije inshuti zayo mu Burundi, muragezweho na Thierry Vendayishimiye.
Ibomo kajyayo mazu abanyagihugu bagegeka kuri leta kuko yatanze itegeko guhagarika ibikorwa byose bijanye no kubaka muri ayo matongo yegereye ibiro by'umukuru w'igihugu. Ayo nayo aharugwa ku mahegitari 160, akaba ari mu miryango iharugwa hafi 3,500. Uyu mukenyezi Marita Ndashagirijwe ahabaye imyaka irenga 50.
Urabona noneho leta nayo yadufatiye amaboko imugongo. Urabona bidusanuye nitugize gute, batwemereye n'udufaranga ntatwo baduhaye, kandi nanya dufaranga ntacyo tuzotugura. Tuvuge ngo nituguruze konti, nizo konti amahera tuguruze ntayo twarise. Ubu ni uguhirangira yaraheze buri kwezi bagatwara amahera, naho yaduha yoba aya konti ntiyoba ari iwacu.
Mu mwaka w'ibihumbi bibiri na 2016 leta y'u Burundi yari yemereye aba banyagihugu kubaha umuzibukiro warugwa ku mafaranga angana n'imiliyoni 5 z'amarundi ku hegitari imwe, ariko yagumye mu muhango na bugingo n'ubu. Muri kino gihe hegitari imwe igeze ku mafaranga angana n'imiliyoni 30. Umukuru w'umutumba Gasenyi avuga ko umuzibukiro ukenewe kuri abo banyagihugu warugwa mu miliyari zirenga ijana. Amos Ndacyayisaba asaba leta tako yobatunganyiriza ikurikije ibiciro byo muri kino gihe.
Uravye gihe baduharurira kucurabona munsi ibintu ngene biriko biramera, ibintu byaraduze kwesha byo kwaka byaraduze, amatongo yarazimvye. Ahubwo mbere dukosaba yuko na leta yasubira kicara ikiyumvira naje amafaranga y'umuzibukiro yategekanije kayongeraho kugira ngo abazimugwa ngaha bashobore kuronka iyo bazoja, canke bidakunze kuyongerako duhe umuzibukiro yongere kanye n'amaparsera abantu bashobora kwimukiramo.
Ni mugihe umushikiranganji w'idukikije nawe avuga ko leta yategekanije umuzibukiro utarenga ibice 10% by'amafaranga abanyagihugu bariko barasaba. Prosper Dodiko ariko yishura ku bibazo by'abakenguza amateka kwa 29 ukwezi kw'icumi, yavuze ko inama nshikiranganji ari isigaje kugira icyo bikoze ko
turindiriye intumbero y'inama nshikiranganji kugira ngo idufashe gutora senari kwa Afrika, kuko twebwe igikorwa tekinike twaragihejeje. Twokwiteza rero abenegihugu ko iyo raporo yamaze kuboneka turaza gusaba turabe ko bocishamo icyo gikorwa kikaja mu bintu bya mbere byo kwigwa.
Leta y'u Burundi yashinze ko ibiro by'umukuru w'igihugu bizokubakwa ku mutumba wa Gasenyi mu mwaka w'2009. Abanyagihugu bari basanzwe barahubatse amazu, abandi baraguze amatongo yo kubamwo. Basaba leta gushyira mu ngiro mu maguru masha ingingo ya 125 y'itegeko rigenga amatongo mu Burundi. Iyo nayo ivuga ko uwatswe itongo na leta afite uburenganzira bwo gusaba inshumbusho y'amafaranga.
Urakoze Thierry Vendayishimiye. Muri Repubulika ya Demokarasi ya Kongo, impunzi z'Abarundi ziri mu nkambi ya Murungwe muri teritwari ya Fiji mu ntara ya Kivu y'Epfo zabujijwe guhinga hanze y'inkambi no gusarura ibyo bahinze. Inkuru irambuye Vedaste Ngabo.
Iyi mirima y'izi mpunzi irimo imyumbati, imikeri, amashu, itomate ndetse n'ibishyimbo irahitwa Murungwe, Bumba, Gaseke, Katalukulu ndetse no muri Adra. Impunzi zivuga yuko ikomeje gusahugwa nyuma y'ingingo yafashwe n'abayobozi n'amashyirahamwe yigenga y'Umurungwe. Ivuga yuko kuva tariki ya mbere y'ukwezi k'umunani umwaka w'2024 batazongera gukodeshereza izi mpunzi imirima n'izidasohora isoko hanze y'inkambi. Aba Barundi bari basanzwe bafite imirima y'Umurungwe, bavuga yuko bagerageza kujya gusarura ariko bagasubizwa inyuma na rumwe mu rubyiruko ruba ari mu mayira agana mu mirima. Abandi nabo bavuga yuko bagera mu mirima bakabambura ibikoresho by'ubuhinzi. Deo Ntakirutimana ni umuyobozi userukira impunzi z'Abarundi mu nkambi ya Murungwe. avuga yuko usibye ubuhinzi babujijwe gukora batemerewe gukora n'uburobyi.
Kujanye rero niko twiraga tebarifije n'abatwakiriye abatoritone. Murazi ko hari imizi tumaze imizi kuva ku itariki imwe y'umunani tukagenda mu mirima. Mwemvu rero ni ukuvuga ngo uno munsi abarifije tumeze nk'abugaraniye mu ikambi kuko na ujya kurima mu icyo gikorwa cyabo ariho twakora ibintu byinshi cyabure kuroba. Umunsi munambi tukironka agafi tukironka ifi imboga zose twaba turya twaba dukora mu icyo gikorwa. Kandi imirimo yacyo irimo iheze mu kigobe.
Akimana Yvette ni umugore mu kigero cy'imyaka 45 y'amavuko, afite abana batandatu, yari afite imirima y'ibishyimbo n'imyumbati. Nubwo yari yagize amahirwe yo kugera aho yahinze, yasanze imyaka ye yarasahuwe.
Urwego ubungeze ko nubwo kubabara cyane kubona abana bagomba bicwe n'inzara, nari narimiyeyo kandi nabahaye amahera bakaca binjira mu mirima y'iwanje bagasoroma. Inusukara y'ibijumbu twagiye gusoroma n'abamerekeje barabankira ko binjira. Jewe n'undi mumama baraduherekeza turi babiri, dusanga imirima yacu yose yarasoromwe. Ibijumbu bya nyuma nasanze ababemba ariho bagenda kubisoroma n'ababisoromye bya nyuma narababonye.
Iyi nkambi ya Mulongwe irimo impunzi zirenga 13,000 zitunzwe ahanini n'ubuhinzi bitewe n'uburyo ishyirahamwe rya PAM rya ritinda kuziha amafaranga yo kugura ibifungurwa. Zasobanurira Ijwi rya Amerika ko zinjiye mu gihombo kuko zari zashoye za miliyoni z'amakongomani mu mushinga w'ubuhinzi. Umwe mu bahinzi utashatse ko tuvuga amazina ye kubera impamvu z'umutekano yemeza ko imirima ye yari ifite ubunini burenga hektari imwe yayigezemo asanga arasahuwe.
Tubona uburyo tugiye kubaho, abana bacu bagiye kubaho nabi, kandi imitahe yose yacu iri mu kibembe ariho twayikoreshereje. Ziseye kare zitanu z'imyumbati izo zarafashwe kuko ubu bariko barazisoroma. Kagira rero ni kare zitanu z'ibiharage na zone nasanze bazisoromye. Ku gice dusaba leta ya Kongo yuko yoturiha ibi bintu byacu bariko baronona kuko umubembe ari munsi y'amategeko, ntabwo ari hejuru ya leta.
Twavugishije shefu wa lokalite ya Mulongwe uri mu bafashe ingingo yo kubuza impunzi kongera guhinga mu mirima yazo. Ntibyadukundira kuko telefone ngendanwa ntiyanyuragamo. Umwami wa groupe mayo basimu ku Masibe ndetse n'umuyobozi wa sekiteri ya Mutambala basabye impunzi kujyana isoko hanze y'inkambi. Bari basabye n'abaturage b'abakongomani kureka impunzi zigakora imirimo y'ubuhinzi n'uburobyi ntankobyi. Zimwe mu mpunzi z'abarundi zo muri iyi nkambi zigaragaza ko impamvu zidashaka kujana ubucuruzi bwazo hanze y'inkambi ari uko zitizera umutekano w'ibicuruzwa byazo. Mpawe n'Imana Aisha ni umucuruzi wo muri inkambi.
Twari twaramanuye ibintu byacu tubijyana iyo hepfo, bigaca bisaba ko tubyikorera mu kubijyana, mu kugaruka tukabyikorera. Urumva birajyeyo wacu usanga ibintu byononekaye bimwe babyibye, urumva ni ingorane. Wagira ngo baze bagashaka kugaya ko watarimo badamu bo gucunga imizigo yanyu. Tukaje twitura sene, tumaze kwitura sene gacivuga yuko atamureshe byemera kurara inyuma y'inkambi. Nicyo gituma twacye tufata ingingo yo kudandariza hagati mu nkambi.
Ubuyobozi bwa komisiyo y'igihugu ishinzwe impunzi buvuga yuko burimo gushaka uburyo bwageze iki kibazo ku bayobozi ba teritwari ya Fizi kugira ngo gitorege umuti. Abaturage b'abakongomani babi Murongwe bavuga yuko impamvu basaba ko isoko riba hanze y'inkambi ari uko mu masezerano bavuga ko bagiranye na ASEL yarimo ko ibikorwa by'amashuri, ibitaro ndetse n'isoko byose bikwiriye kubera hanze y'inkambi. Twagerageje kuvugisha ASEL kuri iyo ngingo ntibyadukundira. Gusa inkambi itahwa n'umukuru wa ASEL ku rwego rw'isi Filippo Grandi mu kwezi kwa kane umwaka w'2018. Ibikorwa bihuza abarundi n'abakongomani birimo amashuri, amasoko ndetse n'ibitaro byari byubatse hanze y'inkambi. Umwaka ushize w'2023 mu kwezi kwa 11 bamwe mu baturage b'abakongomani batuye Mulongwe bakoze imyigaragambyo yo gusaba ko isoko ryo mu nkambi riremera hanze yayo. Bedase Ngabo, Ijwi rya Amerika, Uvira.
Mukomeje kumva radio Ijwi rya Amerika ivugira Washington DC mu kirundi cy'Ikinyarwanda. Tugeze kuvuga tw'imikino mu Burundi, hasigaye iminsi itanu kugira ngo hatangire shampiyona y'umupira w'amaguru mu makipe y'abakobwa. Abayobozi b'ayo makipe bavuga ko bakeneye gushyigikirwa ndetse bagafatwa nk'uko amakipe y'abahungu afatwa. Inkuru ya Ndizera Tungimana.
Mu gihe hasigaye icyumweru kimwe ngo irigamwa ry'umupira w'amaguru mu Burundi mu gisata cya Ligue ngo ritangure, ibibazo ni byinshi mu migwi icumi igeze iryo higanwa. Myinshi muri iyo migwi ifite ibibazo by'ubutunzi ibugarije uhereye mu bakinnyi gushika mu barongo y'imigwi na kindi kivugwa atabazo by'ubukene irakoze Ciela asanzwe akinira umugwi wa Buja Queens amenyesha ko ubukene buri mu migwi yabo utuma batagira umushahara uzotuma bahiba umupira w'amaguru kandi bawukunda
bega na kazi nura kazi udaye ngomba ko barahazinyuwa akwiye kuraba kuri bagahindura amakoko akazana ibintu twaza turanwa sare kandi bijya byo dutera intege burya noneho uzo umukinnyi uzoheruka baguhaye rokritema uzozarinda gusa amakarame do match ari naho usanga mutsindwa na sedimona tukumaze tsindwa utaha uko nyine none uvuga ko nakazinya abacu bumva ubo bantu benshi usanga atahani ingufu babishyiramo ariko byo banabyihebeye
ubwo bukene bugaragazwa n'abakinnyi abarongoye imigwi barabwemanga mbere bakamenyesha ko atagikozwe vuba na bwango imigwi imwe atacyizera ifise cyo kuzorangiza iryo higanwa rigiye gutangura. Jean Claude Havyarimana arongoye umugwi w'intwarikazi w'igihanga mu ntara ya Bubanza mu burengero bw'u Burundi amenyesha ko gutunga imigwi y'abakobwa bigoye cyane ibyo abantu batibaza.
Nk'akarorero none perezida w'umuhungu araza kugura kotegisi perezida w'umuhungu araza kupangira inzu umukobwa abakobwa biga aragira hane uyaza kugira rokare agira inzimwe iyo nzimwe ibengaho nyene nukuri tugafatwa kumwe n'abahungu.
Havyarimana Jean Claude arafite icyo asaba abarongoye umupira w'amaguru mu Burundi.
Turifuza ko iyi shampiyona yotangura nyakubahwa Alexandre Muyenge atwara FFB aduhaye umubonano twe nk'abaperezida b'imigwi tukamubarira ingorane dufise tukamuririra tukamurirana bakatwumva kuko no muvyeyi niwe data wacu niwe tuzeko amaso abaperezida bose b'imigwi yabigeme bazeye amaso kuriwe.
Umugwi wa PVP Buyenzi wari wabaye uwa mbere mu mwaka uheze ibintu ni bibi cyane. Inyuma yaho wararongoye umugwi yitabiye Imana Charles Mugisha wamusubiriye yarandikishije ishyirahamwe ry'umupira w'amaguru mu Burundi arimenyesha ko batacyitabiriye higanwa kubera ubukene. Tumwakuye yabwijwe ijya Amerika ko mu gihe abandi bazotangira higanwa kuva kwa gatandatu w'inondwi dutanguye we bamwongeye indwi zitatu kugira abandanye yitegura. Amenyesha ko bariko bararondera abashobora kubafasha ariko kugeza magingo ya atabo barabona naho biruko arizera ko icyo kiringo kizorangira bamaze kubona ibintu bija naho kugeza ubu bitagaragara. Wilson Kwizera arimo akurikiranira hafi umupira w'amaguru wabigeme mu Burundi akaba ari no mu makomite amwamwe mu ishyirahamwe ry'umupira w'amaguru mu Burundi. Kubwiwe ngo nta kindi gikenewe atari ubufasha bw'ishyirahamwe ry'umupira w'amaguru mu Burundi kandi bwihuta.
Abakobwa barakeneye gufatwa mu mugongo, barakeneye gutegwa intege, baracyabikundishwa. Byumvikana yuko mu ishyirahamwe ry'umupira w'amaguru rero kugira ngo akanovera k'umupira w'abigeme ntigave kagabanuka byasabwa ko naryo ishyirahamwe ry'umupira w'amaguru ribifata mu minwe rikibuka yuko abarongozi b'imigwi y'abakobwa naho hataragira yuko bisopa imishahara y'umurengera nko mu bagabo ariko kandi ibyo bakenera ni byinshi.
Mu mwaka wa 2022 umugozi w'igihugu w'abigeme witabiriye igikombe cya Afurika ibyerekana ko urukino rumaze gutera intambwe mu Burundi. Kwizera ntabwo bakomugoserukira igihugu afise amenyesha ko muri kino gihe kubera ubukene mu migwi abakinnyi benshi bagiye mu bihugu nk'u Rwanda na Tanzania aho babona agashahara. Kuri we ngo ibyo bizotuma umugoserukira igihugu ugumana abakinnyi beza kuko bari mu buzima bwiza ariko aremeza ko bidahagije mu gihe abakinnyi bato bagumye mu higanwa ry'u Burundi badafashwe neza bihagije. Desire Hatungimana, Kigali, Ijwi rya Amerika.
Itegeko rigena umubare w'abakinnyi b'abanyamahanga bakina amakipe y'umupira w'amaguru mu Rwanda rikomeje guteza impaka. Inkuru ya Jean Claude Munyandinda.
Mu minsi ishize ishyirahamwe Ferwafa ryemeje ko amakipe yo mu cyiciro cya mbere ashobora kwifashisha abakinnyi icumi batari abanyarwanda barimo batandatu babanza mu kibuga n'abandi bane babasimbura. Muri aka kanya turi kumwe n'umwe mu basesenguzi ba siporo akaba umuyobozi w'ikinyamakuru Rebero, Jean Pierre Habimana. Tugiye kuganira kuri ingingo y'umubare ariyo bakinnyi batari abanyarwanda yabaye agaterera nzamba muri ruhago yo mu Rwanda.
Harabavuga bati se niba bavuze ngo abanyamahanga ni batandatu ni bakeya ku buryo mukene no kubongera cyane niba ari batandatu mu kibuga niko byarimeze mu champion y'ubushize ubwo nuko kuri batandatu abanyamahanga bemewe n'abandi batanu b'abanyarwanda abantu bifuje ko bibongerwa kandi byaranabaye bongiyeho abandi bane ba reserve ubusa kugondoza cyane cyane ko hari navuga ko harirwa abanyamahanga rutanagaragaye ko ubuhanga bwabo butanashamaje cyane cyane abo tubona muri iki gihe
njye nagaruka yenda kukijyanye n'abanyamahanga ngira ngo mu mwaka w'ibihumbi bibiri cyangwa se muri 1998 hari abanyamahanga bagiye banyura mu gihugu bagakina buriya abakinnyi dufite kugeza uyu munsi nabagiye bigera kuri abo banyamahanga ni nabyo bamwe mu bayobozi b'umupira w'amaguru bagiye bavuga bati nibwo dushaka abanyamahanga ariko haze wa munyamahanga ufite itandukaniro ku banyarwanda ngira ngo yaba ikipe ya polisi yaba ikipe ya ape zubakiye ku bana b'abanyarwanda nubwo ntavuga yuko hari uzigeze zigeze ku ruhande rwa aperio urabizi yuko bahita muteteri kubera yuko ibyinshi irabikorera ariko kuri polisi itari muteteri nta wigeze yigeze no kuvuga ngo rero ya makipe afite abanyamahanga abo banyamahanga bazi bafite icyo bahindura cyangwa se bigisha ku bana b'u Rwanda
umusesenguzi Habimana aratanga urugero rw'aho politiki igenga abakinnyi b'abanyamahanga yatanze umusaruro
no kuvuga ngo wa mwana uzajya gukina abimirita abihanganira agahangana n'abo banyamahanga akaba yanabarusha ibyo ni ibintu byumvikana ariko nanone kuvuga ngo twubakire ku banyarwanda gusa kandi hano bo dufite twazageze isi umupira Tanzania ni urugero rwiza iyo ugiye kureba muri shampiyona yabo ibyo byo kuvuga umubare w'abanyamahanga ntibabireba icyo bareba nicyo bagiye kubaka kandi umupira wabo kugeza kuri uyu munsi baracuruza nise mu Rwanda niba nta tudafite shampiyona iyo ikipe ya Mukuru ikaba iriho itariho iyo ikipe ya Cyuve ikaba iriho itariho akaba ari Rayon Sports nayo itariho bitewe n'uko abanyamahanga bazana niba abandi badafite icyo bahindura ku mupira w'u Rwanda niba bakeneye abanyamahanga nibazana abanyamahanga bafite itandukaniro babandi bari mu ekipe nasiyonali y'iwabo ariko nabo bafite icyo bubaka ku mupira w'u Rwanda
yashize ubwo amategeko y'umupira w'amaguru mu Rwanda yakumiraga abakinnyi b'abanyamahanga amwe mu makipe yashaga ruhinga nyuma agakoresha abo bakinnyi ariko agahindura amazina yabo akababatiza amazina y'amanyarwanda uko niko Fabrice Kakure Mugeni Kasereka yahinduwe Musa Mutuyimana Tadi Agiti Etekiyama abatizwa Dadi Birori mbuyu twite yitwa Eric Gasana mu gihe uwitwaga Kasongo Kabiona yahawe amazina ya Mao Kalisa gusa uwo mubatizo udaherekejwe n'umugisha wakunze kugira ingaruka mbi kuko iyo myirondoro itandukanye yigeze gutuma ikipe y'igihugu y'u Rwanda ifatirwa ibihano bitewe n'uko bamwe muri abo bakinnyi bajyaga bifashishwa mu mavubi mu buryo bw'amagendu Jean-Claude Munyandinda Ijwi rya Amerika i Kigali
dusoreje aya makuru wa ntara makuze kudutega amatwi dukomeje kandi gahunda yo gusigasira umuco karande n'ururimi gakondo dore umugani w'uyu munsi Imana igabura bukeye umunsi mwiza mwari kumwe na Venuste nshimye Imana
Ngo kamazi makano kuri kura ngirutizimba mu kirango nibuzi kamashuri maze mbuga ngejo bambicura kene